Inyuma y'iminsi ibiri ugwaruka ruserukira amashirahamwe yigenga n'imigambwe ruri mu biganiro ku mugwa mukuru Bujumbura rumenyesha ko rwatahuye icyari cyo kubana mu mahoro. Irakoze Arno yaserukiye ugwaruka go mu mugambwe iprona muri ibyo biganiro ashikireze ko yungutse byinshi agiye kubwira urundi gwaruka.
Muri izo nyigisho twasohoye gukurikirana muri iminsi ibiri twaratawe yuko abantu bose dukereraniye hama n'inyifato twosora kugira iyo habaye amatati. Twarabonye kandi yuko amatati afisa aturuka ariko yuko misi yose igikene wari kuganira tukaheza tugakura hayo matati n'ibidutandukanya byose kugira dushobore kubana mu mahoro. Kwa mahoro ni kintu gihambaye mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'iterambere ry'igihugu, mu miryango no mu Burundi bwose.
Arno irakoze asaba abitwaje ibigwanisho muri kino gihe na cyane cyane urwaruka rumwe rumwe ngo mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cha Bujumbura kubishira hasi kuko ataco bizorwungura
guhagarika rukabona yuko anahatarushika kandi byo ariko baragirana ni gusambura nta kamaro bizobazana nta kamaro bizana n'abandi kandi ngaruka mbi zizoza kuri bo cyane ko aba batuma bo bibereye hanze bamerewe neza kandi naho bavuga ngo barabatuma kanini nabo byose bigwa ko cyane buri uno hanura yuko rero kubita umutima mpembero rukibuka imyaka rusigaje mikora imbere imbere ni heza bamenye yuko igihugu ari cha twese kandi kugira ngo ikintu tekereho rero kurangije gutera amagrenade cyangwa ndo gutera akajigari mu gihugu.
N'uyu yaserukiye urwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko yatahuye ko kubana mu mahoro hagati y'urwaruka ari umushinge wa kazoza karwo. Ndayishimiye Cyrus ababazwa n'ingene hari umwe mu gwaruka gwegamiye CNDD-FDD gwomo mu makaritiye arimo umutekano muke ashikiriza ko we nabo basangiye ivyumviro batarota bahahaza urundi rwaruka gwegamiye yindi migambwe.
Nta gatima na kamwe dufise kandi nta kutwigeze tugira ni naco gituma mu makaritiye amwamwe aho bashoboye kwiruka ko ugwaruka gw'umugambwe CNDD-FDD twarababishije turagenda mu yandi makaritiye atekanye. Ivyo birerekana neza yuko nta mugambi dufise ho gushamirana nabo twebwe kituragishingano kubaka Burundi.
Cyo kimwe na Arno irakoze Cyrus ndayishimiye asaba ugwaruka rushaka gushikiriza ivyumviro rubicishije mu ngimba kubiheba.
Icyo nubasaba nuko bo kwita gatima mpembero bakaraba kazoza kabo nivyo baratera amagrenade mugabo nta gwaruka rugenda kugura grenade. Grenade zirafise abazigura hanyuma bakazizana bakazibaha bakazitera kandi ujya yigura n'ujya yitera ntibanganya imyaka bashigaje kuba kuri buno Burundi. Buno Burundi twebwe ugwaruka dukwiye kumenya yuko ari twebwe dufise imyaka myinshi imbere yo kububamwo ugereranije n'abajya babaha ibigwanije babyinyine batera.
Muri kino gihe ugwaruka gwegamiye umugambwe MSD utemera ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gwagirizwa n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ko ruri mu barasa abajijwe umutekano rugatera grenade. Wari yaserukiye ugo gwaruka muri zo biganiro cyo kimwe n'uwari yaserukiye ugwaruka go muri Frode Bunyakuri ntibashinye kugira ico bashikirije. George Niyungeko numwe mu batanze ivyigwa muri zo biganiro ashikiriza ko gwaruka gwitavye ivyo biganiro vyibonekeje ko runyoteho mahoro yosoko ry'iterambere. Uwo muhinga agatera kamo abakoresha ugwaruka ibikorwa bibi kubiheba.
Cyo twahanura cyane cyane abanyepolitike nuko boraba ineza y'igihugu bakareka gushimbera ineza yabo bakamenya ko urugwaruka rugatezwa kurutegura kazoza kugira ngo ejo canke hirya yejo ntibazovuge ngo igihugu casambuwe n'abadukoresheje ariko bamenye ko nabo bagira uruhara mu kwenda igihugu itunganijwe bakaza barabereka imigambi yose bariko barategura bakababaza na cyane cyane ko igihugu mu myaka iza kizoba kibazwaho.
Sustain irumva wo mu muhari scout niwe cegera c'urongoye umugambi wo guhimiriza urugwaruka kubana mu mahoro no gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba. Amenyesha ko benurunani ruhurikiyemo amashirahamwe y'urwaruka reja bagiye kuguma hafi y'urwaruka.
Inyuma y'ibi muri reja no mu waskuti hariho izindi nyigisho twamatwitegekanya n'uwo turabandana tuzitegekanya izinimwe mu bikorwa byinshi dutegura bifasha urwaruka n'uwo turabandanya no ngaha hariho novuga umugwi twashizeho urwaruka nyine uva muri abagwaruka nyine rw'abagwa batanu bazobajejwe gukurikirana bakaraba neza yuko bimwe biyemeza bako barabishira mu ngiro. Urumva ko tuzobandana turi kumwe dushaka kuvana urwaruka ko n'amashirahamwe y'urwaruka bihuza byose dukora n'ivy'urwaruka urumva urwaruka tutiza kugumana.
Uwo mugambi wo guhimiriza urwaruka kugira rubane mu mahoro wabereye mu ntara zitandatu z'igihugu arizo Kayanza, Bururi, Gitega, Karusi, Bujumbura no mu gisagara cha Bujumbura. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.